twese turirabura tuzocora hirabura rero kuko twese turirabura umusene dedete de yoba tirabura azotora hera garuka ni muzungu
imbere y'ikigo ndangakaranga cha zone buruhukiro aho ni muri commune ya Rumonge niho inzira guhemuka z'umugambwe Frodebu zatunganije imyamamazo ku matora yimirije yibwirizwa nshingiro mu butumwa yazanyiye abanyarumonge icegera cy'urongo uyu mugambwe Sabanya Frodebu ari we Leonce Ngendakumana yasavye abanyarumonge kutemeza integuro yibwirizwa nshingiro rishasha kuko kubwiwe atari ubugombe bw'abanyagihugu
abo bavuga batudasabwe n'abanyagihugu ko birirwa barakwira igihugu cyose bavuga ngo bariko basigurira abanyagihugu ibishashya biri mu ibyirizwa nshingiro mwanya mwumva ko aragahaze ngaha baravyisabiye none we wagiye kwandika ibindi batasabye ucuza kubasigurira ibyo murumva ko bitumvikana hari abatubwiye bati batubwiye ko uzoza kuvuga oya azoba ariko aratara agatwe aba bantu rero bariko batoteza abantu bigisha oya murakwiye kubasabira ku mana
Leonce Ngendakumana yongeye ahamagarira abanyarumonge kudatinya gutora irangi ryirabura aha akaba basigurira igituma atari umuvumo
tuzotora ahirabura aha abakoze urupapuro bakoresheje amafaranga ya leta none bagiye barafata amahera ya leta barayonona bashira umukoshi ngaha sivyo bacarungika mu banyagihugu barungitse umukoshi mu banyagihugu ibi byonyene byo kugaya abirabure cembera n'imiduga myinshi bagira mu hirabura amakoti mbona bambara mbona yirahura none bagira mu miduga y'imikoshi bakambara amakoti y'imikoshi no kuvuga rero buhoro buhoro uzogenda ugororotse umeze neza utore ukuza ubusa jewe ndumwirabure ndemeje kumwirabura afite agaciro apana tuzabaranza njye bintu by'abakoroni b'abazungu
kumetere 300 uvuye kwibarabara rikuru ry'ikaburimbo ni habanywanyi b'umugambwe Sabanya Frodebu bari batunganije iyo myimamazo yabo bakaba bayitanguje bacerewe isaha n'igice Jean Bosco ntamituriro arongoye uyu mugambwe mu ntara ya Rumonge akavuga yuko babanje kuburabuzwa
mustanteri yaciye atwangira atubwira ko hafashwe na meri ya Bujumbura nibyo byanditswe twaciye dutora iburuhukiro twatoye ku isoko kuko na CNDD-FDD niho yakoreye n'indi migambwe yose niho bakorera mugabo tuhashitse ushobye zone yaciye atwangira amaze gutwangira aca tutegeka yuko tworandura amadarapo y'umugambwe Sabanya Frodebu kugira ngo ntituhakorere buramatari w'intara y'Rumonge yaciye adufasha aravuga ati ahubwo ko mbona bibaye gucyo ati ambariye ko harya hantu iko isoko batarayugurura ata abantu boshobora kuhakorera umugambwe ndabwira buramatari ati none nimba bajya baciye mu makosha mukosorera ku mugambwe Sabanya Frodebu wonyene niwe mwirukanye mwatwirukanye mu Rumonge niburuhukiro kuri centre muratwirukanye iyaba badufata kumwe byari byiza ariko ntibadufata kumwe hariho abashigwa imbere abatari mu mugambo CNDD-FDD ntibabafata kumwe
Mustanteri wa commune Rumonge arahakana ivyo bishikirizwa n'userukira umugambo Frodebu mu ntara ya Rumonge Mustanteri Celestin Nitanga avuga ko uyo mugambwe utemerewe gukorera mu gisagara ca Rumonge kubera wabimenyesheje uteba gutyo ikibanza wari wasabye gukoreramo kiba camaze gufatwa n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bo muri zone ya Rumonge nayo kubona batakoreye ahabona ku isoko y'iburuhukiro Mustanteri wa commune Rumonge yamenyesheje ijwi rya Amerika ko uyo mugambwe Frodebu utashobora kuhakorera kuko iryo soko ricubakwa Iburuhukiro muri commune Rumonge Chrissy Munezero ijwi rya Amerika